nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Sangwe kaze nchuti na mwe bakunzi bakaduhi nzamba gateka kawimura na makuru twateguriye kuri igenekerezo rya mirongo ibiri turi mu kwezi kwa ndamukiza n'umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu ayo twabateguriye kuri uyu wa kane akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abarundi barahungabana imitima bumvise ko umutegetsi w'igihangange nka generale arengiye mu bunyoni ahunze igihugu bivugwa na Leon Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebo ni mu gihe leta yashikirije ko itazi aho icyo gihangange kigeze kuri uyu wa gatatu. Inama mpuzamakungu yitabwe n'abarundi bavuye mu mihingo yose y'isi yatanguye kuri uno wa kane i Brussels mu gihugu cy'Ububiligi bihweze ingene amasezerano y'amahoro yarusha yahonyanzwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'inkurikizi n'amabi atandukanye abarundi bakirimwo. Ijisho rya Radio Nzamba agateka kawe Alain Majesté Barenga yahishikiye mu kanya arabidushikirako. Kuri uyu wa kane naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemanze ko abarundi basinzikajwe n'ubukene hari mu biganiro bigira kabiri vyerekeye kwiha intumbero y'iterambere ry'igihugu akebura abanyagihugu ko kuva mu bukene atari igikorwa ca leta gusa ahubwo ari ca zina murundi wese. Saya gusa twabateguriye n'ayandi mugume muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndongeye kubaramutsa amakuru twabateguriye tuyahere ku nkuru iciye ku masonga. Umukobwa na nyina wiwe bo ku mutumba Cihonda ni muri komine Gashoho ni mu ntara ya Muyinga bari mu minwe y'inyamirambabi kuva kuri uyu wa gatatu bagezwa gufashanya kugandagura ku munsi wa mbere umwana wo mwigeme yari yibarutse nk'uko amakuru ava mu ntwaro kuri uwo mutumba avyemeza. Uwo mwigeme wakaba yanize uruyoya yari yibarutse akoresheje igitambara maze ngo aca ata ikiziga c'ico kibondo mu kazu ka sugumwe nk'uko amakuru ava kuri uyu mutumba avyemeza. Ikiziga c'uwo mwana kikaba cakuwe muri ako kazu ka sugumwe kuri uyu wa gatatu ku muhingamo. Uwo mwigeme ngo akaba yafashwe agiye ku biro vya komine Gashoho kurondera impapuro z'inzira ngo aje mu gihugu ca Oman. Kwica abarundi kubangaza ubukene intwaro y'igikenye birangwa mu Burundi ngo nta kindi ibituruka ko atari ihonyangwa y'ivyashitswe ko mu masezerano y'amahoro yarusha. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu nama mpuzamakungu yahuje abarundi bava mu mihungo itandukanye y'isi yatanguye kuri uno wa kane i Brussels mu gihugu c'Ububiligi. Ivyavugiwe bikuru bikuru tuyaze Alain Majesté Barenga.
Agahenga Burundi bwagize kuva mu mwaka 2005 katuruse ku biganiro vy'Arusha byatumye abarundi bo mu moko yose imigambwe yose n'imice yose y'igihugu bicara ibibazo Burundi bwaciyemwo gutyo bashika ku masezerano yateye ko igikumi y'Arusha mu mwaka 2002 yatumye haba ihagarikwa ry'ingwano impunzi zirahunguka gutyo Burundi wa umwe mu bihugu biriko bitera bija mu majambere. Ibere baranyeretse yararongoye intumwa z'umugambwe w'adasigana iprona muri ibyo biganiro yaranabaye umukuru w'inama nkenguza amateka amesha ko bitari byoroshe ariko byazanye impore bituma abarundi banywana impunzi zirahunguka Burundi ubwira ijambo mu makungu. Ariko agatangaza n'uko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wabirengeje ku ruho rw'amazi usura kwica no kwangaza abantu kandi amasezerano y'Arusha yari yahuje abarundi bo mico yose yari yarabisezereye. Ibyo bakabihuriza ko na Leon Ngendakumana icegera cy'utwara umugambwe Sahwanya Frodebo yanatwaye n'inama nshingamateka. Leon Ngendakumana yari umwe mu baganira ku ruhande rw'umugambwe Frodebo wavuga ko userukira ubwoko bw'abahutu wanateye ko igikumu muri ayo masezerano. Kubwiwe ubukene intwaro mbi no guhonyora agateka kazi na muntu ubwicanyi burangwa mu gihugu cy'u Burundi nta kindi bituruka ko atari inambu y'ubutegetsi y'umugambwe CNDD-FDD duri ku butegetsi wakoze wanje guhonyora ayo masezerano ya Arusha yari yazanye impore anatorera ibibazo bitari bike byari bihanze abarundi harimo n'ingwano yari imaze imyaka cumi. abitavyo nama muza makungu ya huja warundi baturutse mu mihingo itandukanye y'isi basabye ko birimo amasezerano y'Arusha yabonetse bigoranye byofatirwa ko mu guteza imbere intwari bereye isanzwe geza atemba mu gihugu cy'u Burundi unumbere yo kugiteza imbere no kugikura mu kaga kirimo kubukene n'intwaro mbi. Iyo nama yatanguye kuri no 2020 tamukiza umwaka wa 2023 ibuseri ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Bubiligi bitegekanje kwitsosozerwa ku munsi wejo kwa 21 ndamukiza umwaka wa 2023 aho bayitabye bazotorera kubyokugwa kugira igihugu kizamuke biciye kubyashitswe ko masezerano y'Arusha ibuseri mu Bubiligi araya majesté barenga radio inzamba agateka kawe
Ale majeste barenga arakenuye umuntu w'igihangange nka arengiye mu bunyoni ahunze igihugu ngo birahungabanya imitima y'abandi barundi uwo nire hose ngenda ku mana nicegera cy'urongoye umugambwe sa wanya Frodebo akaba yongera anatangazwa n'ingene inzu yowe yahoze ari umushikanganje wa mbere yagiye isakwa kandi yasa nuwaramaze kubimenyeshwa ariko rero leho singenda ku mana akabona ko bunyoni yarakwiye guhabwa icubahiro kijaye n'ugwego gwiwe leho singenda ku mana akaba yabivugiye iburuseri yari muri yo nama
gicatangaje abantu bose nuko iyo byose yagirizwa yabogojwe gacha bakamizwe n'ingoma yasubira nibasubira njasubira kuvugwa ntiyanabazwa ndanakimye abajije umukuru w'igihugu ahengera haheze iminsi avuga ati abo bantu bose banyereje amafaranga mu mazu ngira nawe nyine yarimo rero ati tuzuza gusaka tuyabake ati tuzuyagira ibipapuro mbere bavyo twasanga ari ibipapuro nimba ko ari kubaburira nimba ko ari kugira ante ati cyadutangaje haheze amezi atandatu angahe amubogoje ngo bagiye kumusaka gwarondere yamahe we waramaze kumuburira yoba ari kijuju gutongomera bakirango kishoboka ashaka kwa yabunje mbere n'amadorari cyangwa n'amahero akaza kuyabika hani hadu kukurumba yari yaramuriye rero kubona yarahunze birababaje mugabo urumva nk'ibyo byari byamaze gushika kama mugoza batanga kuzabaza kumusaka n'ibyari gutuma dahunga ariko ikintu gitangaje kuza gusaka mwene kujya kumvise byagenze umuntu yoza ari umushikiranganje wa mbere akaba afise nipete rya mbere rikomeye mu gihugu cy'u Burundi mu by'igisirikare n'igipolisi niwe wenye afite iryo pete ukagenda kumusaka utaranari mwaka utarari mukurako utarari mwambura ibintu biteye amakenga cyangwa yuko mu Burundi abantu bose burya yatanyagiye rero kubona yarahunze ni ibisanzwe y'umuntu abona kumenga ubuzima bwe burageramiwe aca ahunga urumva rero nk'umuntu nk'uyu iyo ahunze abantu benshi bakwitegura guhunga kuko urumva ni ibintu bikomeye cyane
mbega yofatwa byoca bikemura ibibazo biri mu gihugu ubukene ibyo byagirizwa cyane ni ikibazo kiri mu CNDD-FDD ibibazo biri mu Burundi bituruka he ni ku muntu umwe ni ku bantu abantu bararengera leta bimeze gute
yofatwa naho yofatwa ubu nyine nta kimwe cyo hinduka kubera ko ibyabaye kuva umugambwe CNDD-FDD ushikira ubutegetsi mu mwaka wa 2005 ibyabaye kuva kijyagiye ntibyavuye ku muntu umwe mbere turazi n'abandi bagize ingorane bagahunga bari mu bujya mu gahambwe harimo abasivile harimo n'abasirikare kandi bakomakobeho hejuru gusa bo hejuru gusa barahunze bamwe ngaha mu Bubiligi abandi bari muri abihugu byo mu karere abandi barahandi benshi cyane bahunze nukuvuga rero ntibahunze umushikirangaji wa mbere bunyoni bahunze ubutegetsi buhari bwishimikije igisirikare bwishimikije igipolisi bwishimikije amafaranga ya leta bwishimikije ugwaruka bajya bitwa imbonerakure kuko no baranga gutoteza abantu rero ibyo byose bitakosowe ukavuga ngo ndafashe uwahoze ari umushikirangaji wa mbere umushinga mugabo bunyoni uba wihenze mugabo ntikibuza neza ntigisigura yuko yakoze ibyaha adafata burya aba bose ariko barabikura ubu ni byinshi nagombye kwikigwa bukura aba bose ari ku butegetsi impera n'imperuka nabo bizobashikira ibinyene bazofata je mubahora batwara harabo nigeze kubwira nti mubandaje mudutwara uku burya tuzohurira hanze twarahunze. Muri abo bari batanu bane barahunze, bane bari mu buhungiro n'ubunyatoje tatubonanye kuko ari bari ngaha.
Inzamba amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cy'ubutunzi. Umukuru w'igihugu aremera ko barundi bakenye koko, ariko ngo bakwiye guhindura ingendo kugira bave mu bukene barimo. Evariste Ndayishimiye yabishikije kuri uyu wa kane mu kiganiro bigira kabiri byerekeye kwihintumbero y'iterambere y'igihugu. Atanga intumbero y'uko ibiganiro byogenda. Umukuru w'igihugu yavuze ko abarundi botegera ko atari igikorwa cya leta gusa, ahubwo ari cyazina murundi wese tumutege yompi.
Uno munsi turakenye n'ibyo mugabo ikibabaje abo bantu baduha imfashanyo ni kubera iki bantu twarabize bose ubwari kuko baragenda abaganga bagenda ku byinshi cyane, kubera iki ngo tubahemba make? Kubera iki tubahemba make? Kubera ubwo bukene nyine baciye baja ku butunzi. Mbe watunze ni kuko atadufasha akavuga ati ndazanye amahera bazohembwa imyaka itanu uburundi muzaba mwateye imbere, ace abaduhembera. Ndashimira cyane ishyirahamwe mpuzamakungoni biciye kuri pinite barampaye abahinga kubera tubonye ko tudashobora kuronka intembo yabo ikwiye, baraduha abahinga baravuga bati tuzobabahembera. Mbega none abo baduha imfashanyo ni abantu baduha imfashanyo yuko tugarukanira barya barundi bagiye hanze, hanyuma bace babahemba baduhembera nk'imyaka itanu baza baje guteza imbere igihugu tuzaba twarose umushahara wabo. Kubera ikiri utavuguko mugabo turiko turonda gusa duha imfashanyo abarundi kubera ubwo bukene butuma umushahara uba mutoyi, bose ntibashakaja gukorera abandi, none tuzotera imbere ryari? Kuciyebera ukavuga uti sena igihugu cyo cy'impembo ubusa cy'impembo irya zokora, none ko amaraso yo tuvuga ko dushobora kuyasengesa igihugu. Icyo kintu tuzacyashimira kandi dukunda igihugu, dukunda igihugu zoshaka dukunda n'abarundi bose, hanyuma uzosubira kugaya umushaha kuko uzokimenya ko wa wundi wita leta kuje kuzana amahera ayakura ni wowe nyine uyazana, hanyuma twese duce tugira urugendo rumwe.
Ku ruhande rwafashe Burundi nabo nyene bari bitabiriye ibyo biganiro. Uruserukira ibihugu bya Buraya mu Burundi arashima ko leta y'u Burundi yihe intumbero yakazoza mu by'ubutunzi, ariko ko byoza byishura ku bibazo bihanze abarundi ubwabo muri kazoza kavuba. Dukurikire Claude Bechu aserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi.
Si bimenyerewe ko igihugu kiha intumbero y'akazoza, uko mubikora nibaza ko ari byo gushima. Icyo nuvuga muri rusangi numvise bavuga uruhara rw'indongozi cyangwa ingaruka mbi rw'izo ndongozi ibyo zishobora kuzanira igihugu, ibyo ndabyemera naho ntazi ko bishobora kuvugwa ku Burundi. Ariko muri rusangi kwemera kuzitira ku ngendo zitabereye z'indongozi zimwe zimwe ni ukwerekana ko igihugu gishyira imbere koko inyungu z'uno munsi ku banyagihugu. Muti none uko gwiki uno munsi kugira umurundi atere imbere mu muryango mu butunzi mu myaka iri imbere kazoza kavu nuko hoshigwa imbere inyishu bibazo bihanze umunyagihugu, nibyo byodufasha gushikira ihangiro ry'iterambere ya kazoza k'igihugu muri rusange.
Agateka kazi na muntu amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu n'akabana akorera mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi asaba guhana bimwe by'akaroro umugabo bivugwa ko aherutse gufata ku nguvu umwana wiwe w'imyaka 15. Ubwo bubisha bukaba bwabaye ku itariki 10 zako no kwezi ku mutumba Mirango ni muri zone Mivo y'intara ya Ngozi. Janvier Habarugira.
Iyo mugabo yagirizwa ico caha co gushurashuza umwana wiwe w'imyaka 15 afise imyaka 36 y'amavuko kandi arubatse akaba afise n'abana batanu. Amakuru ava ngaho muri bamwe munyagihugu wo muri zone Mivo akamenyesha ko yahengereye umugore wiwe yagiye kwa muganga kwibaruka, niyo guhamagara uyo mwana wiwe w'umwigeme ngo amusange mu cumba c'abavyeyi. Uwo mwigeme ngo yarinjiye muri icyo cumba niho se wiwe yaciye amushurashuza. Mu nyuma uyo mwigeme yaciye yitura abajeje intwaro abo nabo amujana kwa muganga ngaho nyene mu Mivu. Nyene gukora ico caha yavuye ashigwa mu minwe inyeme ya mabi, ariko barateye baca baramurekura. Ku munsi wa kabiri w'inzu turimwo niho abajeje intwaro bari kumwe n'abaharanira agateka kazi na muntu n'akabana bazindukira ku rugo rw'uwo mugabo aho basanze ababanyi biwe ishavu riniga. Yaciye afatwa ku mutahe w'inzego z'ubutungane muri kino gihe akaba afungiwe muri komisari ya gipolisi Ingozi. Ayo mashirahamwe ahana gato y'akazi na muntu n'akabana aratera ivyatsi bene iyo nyifato ku bavyeyi agasaba nyabunako mu gihe uyo mugabo yo kwagirwa nico caha yohanwa bimwe vy'akarorero.
Jambye habarugira arakenuye niyo ngahanyene duciye dusozerera amakuru twabateguriye kuri uyu wa kane. Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi na bagenzanje batorokanije Bonfils Niyongere nariko ndayabashikiriza ndabifurize kugira urwezi mu byanyu no mu banyu.